CD 1 Track 14
6 9 12 17 8 3 19 16 4 2 11 15